Hambavu yo mnyororo w'imyaka 20 Sentare Nkuru ya muha isasira mu gisagara cha Bujumbura mu Burundi isaba ko ubutunzi bwose bwa muganga Christophe Sahabo buri mu Burundi bufatwa agatanga ihadabu y'imiliyoni 7 mafaranga y'amarundi n'indishizi 2 ya mbere y'imiliyoni 178 mu mafaranga y'abanyaburaya ya kabiri nayo y'amadolari ya Amerika agera ku 108,600 Maître Gustave Niyonzima aburanira muganga Christophe imbere ya za Sentare mpuzamakungu avuga ko ari urubanza bakiriye nabi mu kiganiro yagiranye n'Ijwi rya Amerika yadondaguye amategeko yemeza ko iyo Sentare Nkuru yaho nyanze ahereye ku kwemeza ko igihano cy'imyaka 20 yatsiriwe kubera ukwagirizwa gukoresha impapuro z'ubeshi ubundi mu Burundi gihanishwa imyaka 5 gusa
naho ico caha co bacara mwagiri ico caha kiri nurubanza rudafisi cyo twokwita motivation judiciaire ngo gwerekane amategeko yaho nyanzwe n'ibintu bandika ibyo twita mu mategeko na ratio defe ntiberekane urubanza neza n'amategeko yagiye araho nyangwa ugo rubanza rwari gucika itariki 13 z'ukwa mbere mu 2025 kubera rwari rwagiye mu mwiherero itariki 13 z'ukwa 12 mu 2024 amategeko avuga ko urubanza rugiye mu mwiherero rutarenza iminsi 30 ruca rucika ibyo tubisanga mu ngingo ya 259 ya code de procedure penale ico twita igitabo cinge ni manza z'ivyaha zitohozwa n'ingene ziburanishwa ariko siko byagenze urumva rwara tevye kugira baruhe iyindi ntumbero kukubaho kabakavuga yuko bamuciriye imiliyoni 178 z'amahera y'abanyaburaya ibyo ni ibintu bitangaje koko n'umutahe wa Kirao Hospital uri ku miliyoni 13 z'amanyaburaya ntibishobora kugenda uko kandi mu mategeko imbere yo gusaba inyidishi y'akababaro urerekana ikintu cyatakaye ubwo nyene uwo muntu ibyo mumwagiriza nibizokwirikira wewe ubuze mukunguka erivyo bigeze banavyerekana ngo babigaragaze nivyo rero mvuga ko bihonyaga ingingo ya 312 yibwirizwa shingiro naho navuze ko byadutangaje kurundi ruhande ntibidutangaza n'urubanza rwa muganga Christophe Sahabo guhamye rurangwa n'utunenge twinshi guhamye rurangwa n'amanyanga menshi mwibuke ko yamaze iminsi irenga 50 mu gasho k'iperereza aha abandi bahamara iminsi twe nkuko ingingo ya 34 y'igitabo cya code de procedure ibivuga ni ibintu rero byinshi yamaze umwaka n'inusu ataraburana amategeko akabivuga uko yategerezwa guca rekugwa rero ikigiye gukurikira hagiye kuba iyungururizo y'ubwo rubanza muri Sentare Nkuru isubiramo imanza ya muhanye ne kuri dapere do muha hama no ku mugabane mpuzamakungu tugiye cyane cyane gutaka groupe de travail des nations unies sur la détention arbitraire twerekana ibintu biriko birabako arakamara amazi biteye isoni biteshe ishusho urwego rw'abacamanza na magistrature burundaise le pouvoir judiciaire kuko biragaragara ko itigenga iri mu kwaha kwa pouvoir exécutif urwego nshingwatawara mu Burundi
ku ruhande rw'umuryango wa muganga Christophe Sahabo ndabonye ne bavuga ko bakiriye nabi urubanza rwaciriwe wabo kubwo umuryango ibi biza byunyurwa n'amagara ya muganga Christophe bemeza ko atako yifashe Jean-Marc Sahabo ni mukuru wa muganga Christophe Sahabo
ntakwameze kuko tabaganga bari hafi ubone cyo kinta za Sentare kibaye ni kintu iteza kwikora n'abaganga wa specialiste nta suivi nta visite medicale wana yari ari kure y'umuryango ari kure ya Sentare d'ailleurs mu buranya kuko aburanya na Sentare y'umwimuha nta kintu na kimwe gituma yoroha agahengwe ku buzima bwiwe atunzwe n'Imana gusa urumva nta munezero yoroha atanga akababaro gusa atakintu kubwira
mu gihe mu byo ubutungane busaba harimwo ko ubutunzi bwose bwa muganga Christophe Bunyagwa mukuru wiwe Jean-Marc avuga ko ino ngingo ari umurengera
ku muryango ni umubabaro mwinshi cyane ingingo ibabaje yerekana ko hari akarenganyo icyo twokora rero kunguza urubanza tukibaza yuko ubuhoho abacamanza bazokurikiza ukuri aho kuri hamakwiza amategeko
mwari mwarigeze kwandikira umukuru w'igihugu cy'u Burundi musaba gutezurirwa hacyo mwizera kuko izovamo
ibyo twaye umuryango wanditse mu début 2023 gushika uno munsi ntibarangishura nishuje bacha bambwira ngo mbaze mu sekretari nibaza yuko atari ucamanza ugororotse n'Imana nta kindi
Muganga Christophe Sahabu yamenyekanye cyane atwara ibitaro by'akarorero bikomeye mu vyigenga mu Burundi byitwa Kira Hospital, ari naho yarasanzwe avura nk'umuhinga mu ngwara z'amaso, akaba yari namwigisha muri za kaminuza. Yafatiwe mu biro iwe mu ntango z'ukwezi kwa kane ko muri 2022, ari kumwe n'umufaransa muganga Jean David Pilot yatwaye ico gihe urwego nyobozi bw'ivyo bitaro biri Bujumbura. Ico gihe batse bajanwa gufungirwa mu biro vy'iperereza I Bujumbura nk'uko abamuburanira bavyemereye ijwi rya Amerika. Bukeye uwo mufaransa abona kurekurwa. Ibitaro yatwara ahanini umutahe wabitanguje wari uw'ishyirahamwe ryo mu Busuwisi, ariko nawe nyene yari afisemwo umutahe muto. Iki gihugu c'u Busuwisi ni naco muganga Christophe Sahabu yaherejwemo amashuri mu vyo kuvura amaso imbere yo gutahuka mu Burundi no gutanguza ibitaro Kira Hospital mu 2015. Ibitaro yatanguje ari kumwe nabo Basuwisi amaze kubishinga bigashinga imizi vyarateye imbere. Abarwayi bo mu karere barabihurumbira, bitangura kwinjiza amafaranga mva makungu atari make. Amakuru yo kwizera ijwi rya Amerika rikura mu mpande zitandukanye zirimo abegereye ubutegetsi bwo mu Burundi nuko mu vyo ariko arazira harimo kuyoba yabaye intambamyi ikomeye ku ruhande rwa leta rugira imitahe myinshi muri ivyo bitaro. Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya ico ubushikiranganji bw'ubutungane n'amaparike avuga kuri iki kibazo, ariko kugera duheza gutegura ino nkuru ntitwashoboye kubaronka.